Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mubandanya mwumviriza isamira ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunzi bacu
kuva ku itariki ya 31 cy'ukwezi kw'12 hasergiye twabonye ibiharo birebire cyane by'ingwara ya malaria by'ingwara abana bagwaye ingwara zo gufungura nabi bariyongereye.
Uyu ni muganga Telesphore Nyirandekura akurikiranira hagufi impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Kamanyura avuga ingene izo mpunzi zibayeho amezi abiri nyuma yaho RCR ishami rya ONU ryitaho impunzi rihagarikiye imfashanyo ryahora ribaha. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muri abihagufi y'amaradiyo yanyu. Turaza kandi kubabwira ibyerekeye impunzi z'abakongomani baharurwa mu gihumbi ziri mu gihugu cy'u Rwanda zo mu ikambi ya Kiziba zazindutse zigandagaje imbere y'ibiro vya RCR zisaba kwimugwa canke zigahabwa ibifungurwa muri abahagufi y'amaradiyo yanyu mu ntango za kino kiganiro. Ariko mbanze ndababwire ko igisirikare cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cemeza ko ejo kuwa mbere cishe abarwanyi b'abaganda 8 bo mu muhari ADF muri bo harimo indongozi z'uyo muhari zitatu inyuma yo gutana mu mitwe bikomeye kwabereye mu buseruko bw'igihugu cha Kongo kugera inusaha ntarundi ruhande rw'abarwanyi canke rwigenga ruremeza ayo makuru. Ariko ico mu kwibuka nuko abarwanyi ba ADF bagwanira mu ntara ya Kivu y'uburaruko muri Kongo kuva mu mwaka w'igihumbi kirimo 1995 mu ntumbero kurwanya ubutegetsi bwa Kaguta Yoweri Museveni perezida w'igihugu cy'u Buganda. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump ejo kuwa mbere yongeye kwifatira mu gahanga uwo yasubiriye mu mabanga yo kurongora igihugu kuba yafashe minenegwa ikibazo cy'u Burusiya bwagirizwa guhungabanya amatora yo mu 2016 aha muri Amerika. Majambo yiwe Perezida Trump yagize ati nduguruye twa mugina Obama niwe yatwara igihugu gushika mu gihe cy'amatora yo muri 2016 ni kubera iki none atacyigeze akora muri ico kibazo. Nduguruye twa mugina Trump yabishikirije akoresheje urubuga rwe rwa Twitter. Ubwo butumwa buta ibidake kuri Obama ni bumwe mu wundi amazi iminsi yandika kuri ico kibazo. Perezida Donald Trump gushika ubu ntaremera ko Burusiya bwagize uruhara mu kwivanga mu matora abandanya ata amakosa kuwo yasubiriye amagiriza kuba tatu yakoze kugira ngo abiteshe. Ejo kwa mbere Uburusiya bubicishije ku muvugizi wa perezida wayo bwarahakanye ko ataruhara na ruto yirwigeze rugira mu guhungabanya canke mu kwivanga amatora yo ngaha muri Amerika. Ibyo biriko bivugwa inyuma y'iminsi mike mushingwa manza adasanzwe yagirije abarusiya 13 hamwe n'amasosiyete atatu y'abarusiya kuba barajuragije abanyamerika mu bihe byo kwiyamamaza no matora biciye mu buhinga bwo guhanahana amakuru kugira ngo bashire hejuru Trump. Radio Ijwi rya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rugaga rwa internet ari website akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Mukanya ni mu gihugu cy'u Rwanda
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
nongere ndabahe ikaze nari ndabicye ku masonga mukanya nkitangura mu gatondo ko kuri nuwa kabiri impunzi ziharugwa mu bihumbi zo mu ikambi ya Kiziba zasohotse mu ikambi zerekeza ku cicaro cishira hamwe cishami rya Onugita impunzi RCR riri Karongi zirifuza gutahanwa canke zikimurirwa mu gihugu ca gatatu aho kwicirwa n'inzara muri iyo kambi umenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana yanyarukiye ngaho bari Claude amahoro
Amahoro amahoro byanze
Ubu vyifashe gute watubwiye ko hari kuva amasaha atari makaraheze vyifashe gute
Nkuko bivuze byane muri kuva mu gitondo cyo kuri yo kabiri kuva amasaha 10 nimeza mu gitondo impunzi zari zatangiye gusohoka mu nkambi zikoreye ibyazo amatera ibyanirwa n'ibyo kwiyorosa ndetse n'ibyo gutekamo abana n'abakuru ubu ngubu tuvugana bakikije inyubako ikoreramo ibiro bya HCR ikarongi bavuga yuko bashobora kuhava batarahabwa igisubizo ku bibazo bafite birimo yuko bavuga yuko babarambiwe kuba impunzi mu Rwanda bakeneye kujyanwa mu gihugu cya gatatu mu gihe bagitegereje umutekano ko ugaruka iwabo
hama ivyankirahe kugira ngo bashobore kuronswa utwo dufungurwa nyinda muvanyo ya byose ni ya
amafaranga yo basanzwe bahabwa na HCR ni igihumbi bigera kuri 5700 kugeza ubu ngubu ku mutwe w'umuntu mu gihe cy'ukwezi ariko hejuru y'icyo kibazo cy'inzara hari abagize komite nyobozi tumaze kuganira mu kanya bambwiye yuko uretse ikibazo cy'inzara gishobora kuba kiri no mu zindi nkambi hirya no hino ku isi kubera ngo ibyo kurya byagabanyutse bavuga yuko umutekano wabo mu Rwanda utizewe ku buryo bumva batakifuza kubamo impunzi bakaba bashaka kujyanwa mu gihugu cya gatatu mu gihe bagitegereje ko iwabo haboneka umutekano mu gihe bari mu nzira mu gitondo igisirikare cyabakomye mu nkokora gishaka kubatangira ariko bakomeza kwanga ku buryo hari na bamwe nabonye bakomerekejwe akaguru akaba ari ahangaha naho imbere y'ibiro bya HCR bategereje ko bamuvura ngira ngo mukanya bari bari no kubabwira ngo bamujyane ku bitaro baravuga ngo ntabwo babyemera kuko ngo batinya ko bashobora kumugezayo bakamutera ubwoba akaba yafemera amakuru y'uko yafitaye cyangwa se yagize ikindi kibazo kugira ngo basibanganye ibimenyetso kugeza ubu rero barahari baravuga yuko bashobora batashobora kuhava HCR itabahaye igisubizo cyo kubajyana mu kindi gihugu cya gatatu byaba bidashobotse bakajya iwabo nubwo bavuga yuko bazi kwata yaboneka umutekano
bavuga ko bavanga hari uko HCR bahaye iyo nyisha ico HCR irababwira harabaraza kubaraba muri abo muri HCR canke abari muri leta y'u Rwanda bajeje ikibazo c'impunzi
kugeza ubu ngubu uretse wenda abo mu nzego z'umutekano nagiye mbona nabo bari kugenda bitaruye ikivunge ndetse n'abasirikare bagose imisozi iri hakikije ino nyubako nta muyobozi n'umwe urakandagira ahangaha cyangwa se HCR igipangu kirafunze haragaragaramo abapolisi gusa bazengurutse impande zose ariko nta muyobozi n'umwe urashobora gusohoka ngo agire icyo avugana nabo kugeza ubu ngubu ngo natwe turacyategereje ngo turebe ko hari uruhande rw'ubuyobozi haba urwa leta y'u Rwanda cyangwa se HCR bagira icyo batangaza kuri ibi bibazo izimpunzi zigaragaza
imbere yuko tukurikaga Claude ukabandanya ukurikirana iyo nkuru kanadufatira n'amafoto kugira ngo abakunzi b'ijugi Amerika baze kuraba biciye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu twibutse muri make izo mpunzi z'abakongomani ziri ngaho kuva ryari zahashitse gute zihamaze igihe kingana gute
urakoze byane izi mpunzi ziri hano mu nkambi ya Kiziba ngirango niyo nkambi ya mbere y'abakongomani iri hano mu Rwanda ngirango zihari kuva mu 1996 ni ukuvuga zihamaze imyaka iri kugera muri 2022 zahunze rero inyinshi zagiye ziva mu ntara za Kivu ya ruguru n'amajyepfo ndetse na no mu bindi bice nka za Katanga bahunga nyine umutekano muke yabahunze muri 1996 birumvikana n'abavuye mbere yaho gatoya icyo bahunze rero bavuga yuko leta ya Kongo itashoboye kubarindira umutekano muri icyo gihe kuko bahigwaga akaba ariyo mpamvu yatumye bahunga bakaba barahangaha kugeza ubu ngubu abari hano barabarirwa nko hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bine bavuga yuko abo imbere mu nkambi ari abafite intege nke nk'abarwayi barindi bari mu bitaro abakecuru n'abasaza batabasha kugenda n'amaguru kuko bakoze urugendo rw'amasaha arenga atatu noneho n'ababyeyi bari bafite abana bato birumvikana bavuze ngo nibo babe basigaye abana babo bakagenda hanyuma igisubizo baza kubona bakaza kugifatira hamwe nibyo bagitegereje
urakoze Claude Ganza munyamagana uraguma ngaho gushika urabye uko biza guhera amaturongera makuru yacu yo hanyuma ku bakunzi b'ijugi Amerika namwe muze kuba kuri Facebook turaza kwashaho amwe mu masanamu y'izo mpunzi z'abakongomani urakoze Claude
urakoze cyane
ikibazo c'impunzi singaho mu Rwanda gusa abari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo neza na neza Kamanyura bemera imibereho y'umwigemeze biyangenda kumana bemeye guhagarika kuronswa imfungurwa kuko banse ko batiyandikisha nabo riraniga inzara irabarembeje nyuma y'amezi abiri RCR ivuga ko idashobora kubaha ivyo bifungurwa batanditswe nk'impunzi umunyesha makuru wacu Vedaste Ngabo muri Kongo aratubandaniriza ino nkuru
Tirandekura Teresa Foro numuganga ukurikiraniza impunzi z'abarundi ziri mu Kamanyola avuga yuko kuva ishiramwe rya Aseri rihagarikiye inkunga y'ibiribwa n'ubuvuzi yarisanzwe igenegwa izi impunzi byatumye umubare w'impunzi zibasigwa n'indwara zitandukanye ahanini zituruka ku mirire mibi kandi dahagije urushaho kugenda wiyongera mu ivuriro ryo muri inkambi
ikibazo cy'amagara y'abantu ngaha mu nkambi ni ikibazo gikomeye cyane kuva ku itariki ya 31 cy'ukwezi kw'12 Aseri giye twabonye ibiharo birebire cyane by'indwara ya malaria by'indwara abana bagwaye indwara zo gufungura nabi bariyongereye nabo bari basanzwe bari ku kabuyi kamaze guhagarara bakiye basubira inyuma kwarabonye kandi izindi ndwara zivuye ku gufungura nabi indwara zijyanye n'ibintu byo gukama amaraso gukama amazi gukama isukari byo bita hypoglycemia bakaza ari benshi umuntu akaza ari umuntu ahagaze neza ukabona araryamye wamuhagase rero umuka mu isukari ukabona arabyutse aratashe
none se abafite ikibazo cya kwashibo baba bangana gute
ku biharuro ni nka 42% ugereranije abariyongereye kuko mu ntango twari nko kuri 35-38%
ndayishimiye Alexandre ni impunzi yo mu Kamanyola twasanza gwaje umugwayi w'igifu mu ivuriro riri muri inkambi atangaza yuko bafite imbogamizi zo kubona amafunguro bagemurira abagwayi babo muri ibi bihe bahagarikiwe inkunga ndetse bakabuzwa no kuzajya bajya gushakira imibereho hanze y'inkambi
sindonka icyo ndamugema ko ntabandi bukure ntasohoka ntabandi bukure nyene ndose nduteya tubaho nyene ntitumufata ko umugwayi wa estomac kacye n'ibintu by'amarejime byinshi
mu gitondo ibyo mugiye muri babivanye
mu gatondo sinzi umuntu natse amafaranga 200 n'amaguru turengarenga nyene nadutetse nyene natumushiriye ubwo gusa ntaje tudumara kubera ari batari twonyene tatuba tumufashije
gusa nubwo abaganga bo muri inkambi ntacyo badakora kugira ngo bakurikirane imibereho y'izi impunzi batakambira abagira neza ko bagoboka abana n'abagore batwite ndetse n'abasaza kuko aribo bakunze kwibasirwa n'indwara zituruka ku mirire mibi
ni ikibazo gikomeye cyane ku bijyanye no gufungura nabi ahubwo turavuze induru bashobora kutugarukira ko tugarukire ko nko ku bana bo ni ngorane abana bahora bafasha ababyeyi duho kwa twumunzi ntago idushoboye ngo ubuzaraheze baraho umwana uramubona yahora ahagaze kubona ko arasinzira usanga umwana yashushe amuzanye kwa muganga duhiga malaria tukayibura mugaba munsi twafungura kubona umwana arahagurutse arakiza atanguye gukina
François Ndayisenga userukira impunzi z'abarundi avuga kandi ko batewe impungenge n'ikibazo cy'indwara zishobora guturuka ku isuku rikeya mu gihe haseri zaba yahagaritse imfashanyo y'amazi dore ko kimwe cya kabiri cy'amazi yakoreshwa muri iyi nkambi imodokari haseri ariyo izijya kuyavoma
ikibazo cy'amazi girakiza n'ingorane nyinshi cyane kuko impera z'uku kwezi baratwugarira amazi abo bahaseri bahora badufasha imfashanyo yose izobihagaze no kuvuga rero ko twe tutazoronka ingere tujya kuvoma amazi murazi ko ari bwo buzima ingwara zigira zongerekane babe baritega korera babe baritega macinya hama abantu nibapfa nibabe baritegurira guhamba naye handi bataduhaya amazi ibararirago
mwomenya yuko izi mpunzi ziba Kamanyura zatakaje imfashanyo y'ubuvuzi n'ibifungurwa zari zisanzwe zihabwa na aseri kubera zanze ingingo y'iryo shiramwe ryo kubarugwa yifashishije ikoranabuhanga uburyo izi mpunzi zihamya yuko bunyuranyije n'imyizerere yazo bedatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Kamanyola ho mu ntara kivuga amajyepfo
Unaoni wa mwanya wa mashengero na madini haraheze igihe mu gihugu cy'u Burundi hari gwirirana ry'abavuga ijambo ry'Imana bemeza ko bavugishwa ndetse abanshi muri bo bitwa abakozi b'Imana umuntu akibaza ati mbega ni kubera iki bagwiriranye muri kino gihe kera atari ko byari bimeze mu kiganiro c'indongozi z'amadini n'amashengero uno munsi mugenzi wacu Diane Ndonse araca ijya nino ico kibazo aratangura twakirira abatumire bari kumwe Bujumbura
Umwigisha Toyi Aloyiz umuhinga mu mibereho imico n'imigenzo yo mu kibano cy'abantu turabaramukije
Amaro neza
Umuvugishwa Christophe Ndayiragije arongoye ishiramwe Rukirisu Live for Christ namwe bwe turabaramukije
turabaramukije amaro neza
Turi kumwe kandi na Patiri Bukene Jeremy arongoye ugwego rutunganya ubutumwa bw'abakristo babarayike n'ubwibutsamana mu makaminuza y'Ibujumbura muri diocese nkuru ya Bujumbura. Namwe bwe turabaramukije.
Turabaramukije nanje.
Ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'igwirirana ry'abavugwa butumwa batagira amashengero bakukira nkuko tusanzwe tubimenyereye. Mbere hari n'abasanzwe batazwi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Mwigisha Toyi Aloyize, mwebwe musanzwe muri umuhinga mu mibereho yo mu kibano cy'abantu, ivyo mwebwe mubiha isiguriye?
Isiguro tubiha ni ibintu bya kino gihe bisaba kwibwira cyane rwose, bisaba no kurondera makito akabyitondera, ariko hariho insiguro nkenge umuntu yobiha. Cyane cyane icya mbere cyo ni ngene ibintu bigenda birahinduka mu byumviro by'abantu, nuko abantu babona ibintu, ningene abantu bagenda barahanahana bahanahana amakuru, amakuru agendera arakwiragirana mu bantu. Ugasanga rero byo tumenyereye mu minsi yaheraho aho umuntu yaronkera ukwemera kwiwe n'ibyo ukwemera kwiwe bigenda bahinduka kumbere kuziko cyanke muri eklezia. Ugasanga rero hariho abandi bagenda rukundi kubona ibyumviro bihanahana, ugasanga aho bahora baronkera ko kwemera kwawe n'ibyo ukwemera kwawe n'ibyo byabo baheze bakaronka n'ahandi n'izindi nzira. Na cyane cyane ubu buhinga bwa none usanga umuntu ashobora kuronkara henshi ivyumviro atakironkera kwa patiro nyene gusa, patiro mukuru wiwe mugabo n'ahandi ari kuri televiziyo aranda ari hose. Ugasanga rero arashibeye kuronka abandi bantu ubundi buryo yindi nzira akoramo ivyumviro, bigatuma nawe nyiragira gute ashobora guhindura ivyumviro vyiwe. Ni banashaka n'icyumviro cyo kurondera nge nawe nyene yogira gute iyo jambo yogirigisha ibintu yobyigisha akona ko bishoboka kandi akabigira arosa mumviza rero agaheza akabigira. Ikindi nacyo kandi nogira nti rabona aba bitwa ko ari abantu bigisha ijambo ry'Imana ku rwego hejuru barambaye cyane rwose, barafise uruhara rudasanzwe kuko nibo ivyumviro babitegekanya bakabinsiguro bakabisigura bagaheza kandi bakabishyira mu bantu. Aha rero imyaka tugezemwo ntibikwiye gusa kubisigura no kwisigurira abandi, ariko kandi hari ikindi kica kizamwo ni guheza kubigendera. Iyo rero batabigendeye cyane cyane urugwaruka, aba bari kwaruka bato bato bagira bati none ko vya bindi bigisha batabigendeye canke bagende kundi kuntu iraheza no byindi, kandi ugasanga kumure biratumye wa muntu agize gute ha hantu yaronkira ivyumviro atumbereza iyo dini giwe agategana ndonera dini giwanje cyoza risumbiriza ibyo nsanzwe mu rwose bacha biyonkora bagatangura gwabo. Imvo ni nyinshi, imvo ni nyinshi, imvo ni nyinshi.
Ego reka twumvirize Patiri Bukene Jeremy asanzwe atanga izo nyigisho mu makaminuza asanzwe agwiriyemo n'urwaruka. Pati mwebwe ibyo mu bihisigura ibihe namwe nkabegere kugwaruka.
Ego murakoze cyane. Jewe cyumva yuko muri kaminuza ugaruka ruba ruko ruisununura mu vyumviro n'abantu rero bafise ingene abone ibintu batabishimye barabishikiriza canke nkuko ubundi yabivuze bagahindura. Nagomba gusubira inyuma mugabo jewe guhindura amadini si vyubu kumburi ubu biranyaruka cyane kandi ni byinshi rwose ni kuri
biroroshye
udasanzwe. Barahindura amadini araza ari menshi, birafise rero insiguro kuko amadini yaje kuva kera cyane yagiye kuraba ingene yagiye ariyonkora none musingene avuka mugabo ahi Burundi ari mu gisagara cy'Ubujumbura bumvise ko dufise amadini amajana atandatu cyumva yuko dufise nagamva ngo turatunze mugabo cyumva yuko atari ibintu bisanzwe na hantu hato cyane rwose amajana atandatu ni menshi rwose. Abahinga rero bagiye baravyiga barerekana yuko bwa mbere na mbere amadini ahinduka rwose ahantu hakunda kuba intambara kandi ukabona natwe nko muri Afrika intambara sinke icyo ni kimwe mu bindi ni ukuvuga yuko intambara n'abanyapolitiki basubira namwo ni abakiri bato cyangwa abantu bose baherezwa ibigwa abantu benshi baherezwa ibigwanisho bakagwana baje usanga rero intambara ziratwaye ibintu ziratwaye abantu bagasigara bakumva basigaye ari bonyene. Baje usanga rero abantu bafise impengamiro yo kugira bifadikize abantu baserukira Imana kuko Imana mu mutima w'umuntu mu mutwe w'umuntu Imana igira neza Imana ni nyembabazi. Abayiserukira rero birumvikana yuko bategerezwa kuba kumera nk'isase rivuye ku cuma basa n'Imana naho rimwe mwe yabivuze bidakunda kumera ku mwana w'umuntu biramushikira. Cya kabiri ni ubukene turimo nabwo kuko ugiye kuraba amadini menshi genda nawe niyaza ko nawe ushaka kuyibona abenshi abemerera kazi bazo basengera nka kazi bazo basengera nk'umwana ataronka abataronka kibondo baronke bamenye mu ishuri bazoronke amahera yo kuriha inzu z'abandi baronke ibyo bafungura
kugira batanga indemeshanye
ego mugabo rimwe rimwe harusanga
cyane hari inyungu zabo abo baremesha baba bashaka gukura
ibyo oyo biza guhinduka amaze kugerayo kuko kubyukuri ariho ibyo bemererwa bitabavise kuko barabihurirana bigahurirana na Imana kisho cyangwa sanga umuntu numunyakuri avuga ibintu atumwe n'Imana mugabo atari bakabire birabeshuzwa no ibikurikira
ego reka duhe jambo uno ya yitwa ko yoba yaserukiye amwe muri ayo samasengera ariko aravuka ariko numuvugishwa abita abaprofete muri mu gifaransa Christophe ndayiragije mwebwe ivyo mwebwe muvuga kwiki nkaba mwebwe mwatanguye icyo gikorwa cyo kuvuga ijambo ry'Imana ni giki cyabasunikiye kwiyongera ku bandi basanzwe bahari basanzwe bakora ibyo bikorwa
ndabashibiye cyane gose kuri icyo kibazo mumbarije kuko nande nibaze ko nande nashobora kuronka icyo mvuga ko bivanye n'ukuntu no banara kuze mwishengero kandi nkabona ihinduka mwishengero bihereye muri jewe naje ubwanje no vuga ni ihinduka cyane cyane ry'ama ry'uwo muvuduko ibintu biko biraza ihinduka gishengero ukuntu rikorera genda ubu muri mesi hari umuvuduko mwinshi cyane bose n'ivyo bari turiko kandi turiko turabona abo twita imiyabaga bagenda barazamura igikorwa kindi muri bo kandi bivanye n'ivyo Toyi Aloyize yavuze n'ivyo Padiri yavuze urashobora kubona yuko harimo ikintu kiriko kirabikorera kuko kuri ivyo bintu gukuravye muravye nka ukuntu umuntu agenda arahinduka bivanye n'ama source d'information canke ahakura
amakuru
yiwe isi irateye imbere cyane gose hari ibyitwa WhatsApp hari ibyitwa Facebook hari ibyitwa nde ugasanga rero umuntu ariko arakurikira abo bantu kandi ugasanga yaraba yagereranya agashiraho itandukaniro ugasanga padiri wiwe cyangwa pastori wiwe hari ibintu atari kwaramuha bimuhagije akacabona uwundi nawe ibyo nyine ariko arumva hari uwundi muntu ari ahandi hantu yatanguye igikorwa ariko arabyigisha akacabona yuko ti wawundi ari muri etaje ni mu Nyamerika sinzi ndibo mushikire acagenda kuri uwo muntu akemera kimuka aho yarari akaja kuri uwo muntu akamwumvirizaho nuko nawe nyene yamara kumva gucyo nyene ugasanga nabandi bari kubumviriza uwo muntu yimukiye ko bandi bari kubumviriza uwundi muntu nawe nyene kandi babonye uwundi muntu kandi aja akora ibintu by'ibitangaza nko padiri yavuze ati barasengera abagwaye barasengera abatavyara bashaka akazi bigasanga birashoboka birakoreka akacabona uwundi muntu ariko akorera handi hano kandi urumva ko
bisigura
bitandukanye n'ibyo ngiye ko arakora wa wundi yagiye ko agusanga wa muntu asubiye kwimuka canke abonye tamu pastor ariko arabikora akaca tanguza igikorwa nawe akaca tsanga rero biri muri benshi
ubaruka bisigura yuko mutaba mugikeneye cane abo oye bari basanzwe aho amakuru mu by'Imana kuko asanzwe ari mushaka kuyatora n'ahandi
navyo mvuze ko ari ku mugabo babandi babarongozi babo ama bakenewe cyane kigituma umwana w'umuntu yamarondera umuntu amuba hafi nk'umuvyeyi arumba tamu kubera ko babonye nko kuri izo ama information cyangwa amakuru akayakura ku bantu
bari
hirya cha kumbuga ukacusanga rero ashe yarondera umuntu ariko arakora nka wa wundi ari ngaha muri kino gihe
ari ku muvuduko nk'uwo yumva
bigatuma yimuka aja uhantu rero katusanga rero n'ivyo bintu biriko biraba mwishengera ubundiho yavaho kalero bigatuma havuka amadini menshi
ego
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ati ibyo we ntangaruka bishobora kugira none kubo basanzwe babwira ubwo butumwa kuri abo bantu basanzwe bafise inyigisho bakwihijya no hino
cyo mbona kwizo ari ingaruka zizindi ngorane nshigikira yuko ukugirana kwa madini ari ingaruka azivyo navuze ubwa mbere ubu rero umbajije uti none ko guhindura
nabyo ko bidafise ingaruka zindi zishobora kuvyara
ingaruka nimbona mbi bwa mbere na mbere nuko abo bantu bumva bagwiza madini bose ntibera kuko no bangiye kwesha ko abantu bazana amadini mashasha bazakubwira ko bwa mbere na mbere umuntu wese yigenga ashobora kuja mu idini rya ryo ryose kenshi bakunda kuvuga yuko amadini manini manini ayatangwe kera za katolika polo protestante canke abamisurima atakwigenga kuriyo baka abajenero bumvise ko agiye ahantu bigenga bisanzura birabashimisha cyane Mugabo
ni kuvuga yuko bakwiriye ngira ngo gufashwa bakaronka ubwisanzure muri amasengero basanzwe bari mungira
ubwisanzure buriyo mugenzi kuko twebwe jewe mureke za katolika no ambesha nuko ari yo ndi kumbure ubaza ngo niko ndayivugira kwera yo ndimwe nta muntu numwe tubwira tubaza tubuza gusohoka aragenda kandi yashatse kugaruka aragaruka yagarutse turamuha inyigisho kugira ngo zisubire ahubwo dusubire zimukomeze atsimbatare mugabo byo byose ni mu bwigenge nta muntu umwe mugabo uri mu muryango bavuze bati twitegurira amasakramentu naho cyo uvuga ngo mbo ngo jewe ngo cenzo bigira uko ndabibonye oya baragutegura umuryango nuko no muhira umuvyeyi arafise ingene narera abana kuko amashengero nanye nategereza gukurikirana no gufasha umuntu uko nyene mu muryango bigenda nuko bo bakorera ku mitima mu miryango nabakorera mu buryo bwinshi
arushatse kujya gutanga ubwo butumwa ukwiwe nyene ashaka kuronka umwidegembya akakongera gataha muri ekereziya mukamwaka
twebwe turabarungika ahubwo turabarungika yabo dukundiye bose kuva muri politike mu mashuri ahantu hose urazi kugenda ugasanga umukirisu ahagaze mu izina ry'Imana ariko arashinga intahe yanka igiturire yanka kurenganya abandi yanka kubesha bene uwo muntu natuvuga ijambo na rimwe ariko arakora ubutumwa
Ego umugisha to ya Loise yari yavuze ko ibyo bigisha byo bavyiza yuko bigiye mu ngiro ariko Patrick nawe yaravuze ati ibyo bintu birafise ingaruka birafise inkomoko yavyo ku bukene n'izindi ingaruka yavuze mwebwe yavuga
ivyavuga nivyo ndabishyigikiye mugabo nagira ndafisico cy'imbiro nongera ko na jewe
ego
yogwirira kumuvutugo udasanzwe byo madini bituma imico imigenzo n'amateka abantu bakiye ko bihungabana wanashaka n'umutekano cyangwa umutekano ku mutima n'abanyere kandi ugahungabana kora yuko
urahungabana cyangwa urakomera
urahungabana n'ukomera kora yuko amadini arafise intuzeno ganti uruhare udasanzwe kuko ivyo abantu yucubakira ko twita amateka twaye ngiyongenderwa ko twita imigenzo n'imifato biba bagira bati bimurikirwa n'inyigisho bwo kwa bantu bagati inyigisho rero ikomoka ifititso ititso rishaka kure cyane gose bahita imana yo rero abavuga iyo mana babaye benshi cyane gose kumurengera ugasanga kandi n'amadini bavugiramo abaye menshi utuba yuko ayo mateka noganiye iyo myifatiyo migenzo iheza igatirigana ko bitera noganiye ibazo byinshi bazo byinshi umitima y'abantu no ninuze irahungabana n'umutekano wa mitima yawo kuko baheze bagati none ukuri kuri hariya bikaba byicane gose hanyuma kandi hari n'igihe usanga muziba bwa misi yose ingena abantu babayeho ugasanga kumbure aya madini hashitse igihe asubira namwe nayo nyene kandi maze gusubira namwe rero araheze agatuma nugira nti atera ibazo bidasanzwe mitima y'abantu icyo ni cyambe hari kindi kandi umuntu atokwibagira gihambaye cyane gose nuko aho bakorera usanga bakora ahantu hamwe mu kibano cy'abantu mu bantu mara abantu rero ugasanga hariho abemera aba nabandi atanakimwe babemera babakeneye nogira nti akanya ko kuruha kubaho kwimira ibindi mwa ugasanga aya madini menshi ariko bakwegera cyanke ariko avuze urwamo rwinshi ugasanga rero ariko aravogera n'ubwa bwa buzima bw'abantu rero mu buzima bwa misi yose
chaka batwara umwanya wo gukora utundi dukogwa
akatwara umwanya wo gukora utundi dukogwa anashaka kuko ari baza kumukunza bakadodura baje kwigishiki cyangwa bakavuza urwamurenge cyangwa urabona uranimwe
izo reka niko biri ga Christophe
basi novuga neza ko ari ko biri mugabo gusaba haribonekezamwo utunenge buri kintu cyose kibamwo akenshi kibamwo utunenge Mwobu nkiryo kangura riko riraza ku muvuduko mwinshi wo ngamu Burundi urabona ko harabi kinga mukiza
mwe muvyita ikanguro
ikanguro
kubikino bwiza
yego kuko urabona ko ico kintu kiza kikanguka tutari tumenyereye mu bajene twari tubimenyereye mu bantu babatama bakuze urumva yuko ni ikintu no kwita ikanguro mu bajene haraboneka mutunenge bitavanye nuko barongozi bavyo ari bo bafite amakosa ariko bishobora kuvana nuko bo bajene bo nyene bafite amakosa burya muravye nk'ivyigwa vya psychologie umuntu ashobora kwitirya no comportement de l'âme canke inyifato y'umusha ukuntu meze burya mu jeune akiri mu myaka y'ubuyabayaga canke ico no kwita ni adolescence musanga akantu kano mwa kenshi kari muri we cha kajewe na
Nuko rero n'ikiyago tuzobandanya tunoganza rakoze Diane Ndonsi n'abatumire bari kumwe mwakoze namwe bwe nshuti bakunze mariko muratwumva muherereye ijya nino muri abahagufi ya maradio yanyu igice saha 10 nkuko bisanzwe n'ikiganiro muri isanga igice saha 12 turaza kwashikiriza makuru avugwa mu Burundi igice saha 1 n'igice naho ni amakuru azo barambuye ariko aravugwa ku isi na cane cane muri Afrika gusa turabibutsa yuko umuntu umwe yakomerekeye aho impunzi zariko z'abakongomani ziri mu gihugu cy'u Rwanda mu ikambi kiziba zazindutse zigandarije imbere y'ibiro vy'ishami rya Onugita impunzi RCR basaba kwimurirwa mu gihugu ca gatatu canke bagatahukana iwabo kuko ngo inzara igiye kubomora. Diane Nahazwe twari ku ministri ya 18 hamwe na Innocent Kimenyi dasize inyuma ingenieur Linas twemitwipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu.